Ay, güey.
Bihangange ehingene tugutundisha
urunani
oya nibaze batwihange kuko turabarusha
urunani
tufashe umupira dutayo ntiduhusha
urunani
tugeze mu kibuga n'ukuri haracya
urunani
imigwi yiyemeza tuyihane
urunani
twe ntitubegeza twarananiranye
urunani
abakinyi barateye imbere n'imiduga baranyonga
urunani
beguraza umugwi wa mbere ukinanishaka
urunani
urunani je mbona kwa sinza amatora abajyamo bose kubikundira utarufana nawe ntacyo wose utubwira
ayiwe ayiwe
urunani beturo urunani
ayiwe
urunani
Batwe
turunani
ayiwe
urunani